mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbu zoba mukeya gose kuko benshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko n'ubuhaguye ngaho ntitwigeze dutera twatahiye kuvunika kurima.
Uyu ni umwe mu barimyi b'igitegwa cy'umuceri mu ntara ya Kirundo turi mu Burundi bavuga ko biteze umwimbu udashemeye umuceri kubera agakoko kateye imyonga yabo. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ako nabanza nkababwira muri make imbere yo kugaruka kuri uyu munsi ku masonga n'izindi ndabafitiye ku makuru y'igihugu cya Somalia. Muhammad Abdullahi Muhammad kuva ku mugoroba ku munsi wa Mungu ahanzwe n'abashinga amateka badashima politike yiwe bamusaba mbere gutanga imihoho ivyasabwe na 92 ku bashinga amateka 275 bagize inama nshinga amateka ya Somalia. Abashinga amateka bamwagiriza kutubahiriza ibwirizwa nshingiro mu kugiranira imibonano mwibanga n'imihugu bibanye arivyo Ethiopia na Eritrea ku gutunganya ibivuko mu gushira kumwe ivyo bihugu bitatu nk'uko urwandiko rw'abashinga amateka rusaba ko atanga imihoho rubisigura. Kuva mu kwezi kwa 11 uwo mukuru w'igihugu akunze gutazigwa Farmojo yarabonanye na bagenzi we ba Eritrea nuwa Ethiopia mushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed mu mubonano udasanzwe wabereye mu buraruko bwa Ethiopia wari utumbereye gukomeza umugambi wabo wo gukorera hamwe mu guteza imbere ubutunzi hagati y'igihugu vyabo kugira ngo bisabwe n'abashinga amateka bishirwe mu ngiro bitegereza gushigikirwa na babiri vya gatatu vy'abashinga amateka ba Somalia no kuvuga 184. Umukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yari aciye ubugufi ejo kandi asa n'uwihagaze ko igihe ariko ashikiriza ijambo ku gihugu bwa mbere ku myiyerekano imaze iminsi ibera Paris. Yagize ati "Ndugure twa mugina ndemeye uruhara rwanje mu byabaye nshobora kuba hari abo amajambo yanje yababaje ndugaye twa mugina." Ivyo Macron yabishikirije yemera kandi ko itegeko ryo kuduza amatagisi itabaye ingingo nziza. Ariko Emmanuel Macron yavuze ko iryo shavu rimaze indwizi itatu ari ingaruka ku bibazo abanyagihugu bari bamaranye imyaka 40 cyane cyane abataba mu bisagara. Perezida Macron yavuze ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe bigeramiye ubutunzi hamwe n'imibano y'abanyagihugu. Iyo myerekano yasize amabarabara yo kumugwa mukuru Paris hamwe no mu bisagara bikomakomeye imisaka abantu ibihumbi amajana ane n'amajana atanu barahagaritswe kuva iyo myerekano itangura. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 35, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri 19 na 22. Mushobora kutwumva kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
kuva ku munsi wa mungi impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda iziriko ziribuka babo bahitanywe n'ubwicanyi bwakozwe mu gisagara cha Bujumbura ku magerekerezo ya 11 na 12 kwezi kwa 12 mu 2015 turabigaruka ko handi hatari ko tubanze tunyarukire mu ntara ya Kirundo aho abarimyi b'umuceri bo mu mwonga wa Nyavyamo mu ntara ya Kirundo bavuga ko biteze umwimbu udashemeye umwirima riheruka agakoko karya umuceri guhera ku mizi niko kabangamiye ico gitegwa muri iyo mwunga watunganijwe kijambere ku miliyaridi zishika 15 mafaranga y'amarundi ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura mu Kirundo muri Ntunga Jean Bosco Ndarurinze
umwunga wa Nyavyamo uri hagati y'amakomine ya Ntega na Kirundo mu ntara ya Kirundo ku mwanya wa mbere woguruye cyese n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza umaze gutunganywa ku mahegitari angana amajana 538 buri gihe umuceri urimwe abahinga mu burimi bw'icyo gitegwa bari mu batunganyije uwo mwunga baharura ko ushobora gutanga amatoni arenga 5000 ugashobora kurimwa kabiri mu mwaka. Uno munsi abanyagihugu barimira muri uwo mwunga bavuga ko umwimbu biteze ushobora kutaba mwiza vyose biterwa n'agakoko kabangamiye icyo gitegwa.
Duteganya umwimbu ubu ukuntu tubibona kubera iyi ntakora kondo umwimbu uzoba mukeya gose. Ego umwimbu ntushobora kuba cyane kuko benshi urabona nk'iyi zone ya kabiri twararimishije dutahira imvune y'ukurima urabona ko n'ubu haguye ngaho ntitwigeze dutera twatahiye kuvunika kurima. Mu zone igira gatanu naho benshi bararimye ntakora kondo bakorera ko nta muceri urimo. Gakoko agakoko kitwa ntakora kondo kandi rero ugatwaye nko ku musozi. Ntakora kondo iraguruka.
Urabona ntakora kondo uteye umuceri iraririye. Uteye umuceri iraririye. Nta muntu azi ikintu bipako. Ni ubukoko nyene buri mu fyondo kandi burafise amababa.
Abarimi barasigura ingene ako gakoko karya ico gitegwa.
Kajya mu mizi, hagahisenye imizi, umuceri ugaca wuma.
Iryo muceri yinjira mu gishitsi, irarya, n'ubu turiko turabagara dusanga imizi icikaguritse, nkaca nimbagura kuko ajeho numva umeye byarandiye n'umutima, nkaca ndagafata, nkaca ndagacizo, nkaca ntishyira mu ishyasha. Kugira nze ndatorera ndabitora. Karya imizi yose kagacagagura umuceri uca wumuhagara.
Umuti barangiwe n'abajejwe uburimyi warakoreshejwe yamara bene kubukoresha bavuga ko atacu uriko urafasha cyane ari nako kurondera ubundi buryo bwo guhangana nako gakoko
bose bakagiti bagapima ubwo bukoko bakareba iki umuti wo buronka mugabo nta muti hari oke yaba hari umuti hariho umuntu uzenye mu tegeke mwari ngaho mwonga yabo urumusoro uhari aba yarabwihishe wewe warakoragerageza bikanka imisaza nyo yose nta numukica kongo mugambi batoye no kubutora bakabushira mu mashashe bagashira haye naho bukapfa
uko nabibona bese baratora bakadarashira mu dushashi badutora na duko kadushira mu dushashi ugasanga nk'umuntu yishije nko kudutora araheza karo mbuga nk'uwarekeranye nyene tibidoba hari umwe n'ahaguma nk'ameze ngaha mu barabara nyene
kiretse ako gakoko kabangamiye igitegwa cy'umukeri muri uwo mwonga ibanki ya Afrika ijeje iterambere yatanze uburyo bwo gutunganya ifata nk'uwa mbere mu karere ka Afrika y'ubuseruko uyu mukenyezi we ashikiriza n'indi ngorane ishobora kubuza umwimbu mu gice kitari gito muri uwo mwonga.
Urabona nibyo wibonera urabona nka waho usanga hameze neza hambaye none urabona kimirima yose bigaragara kubera icyo ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ntakora kondo ni duteye kuje ikigira kabiri batubwira ko ari uburimbi ngo guba buterwa n'amazi ashushe atavamwo kuko ayo mazi ntagira iyaja ntamanuka ntatemba ntagira gute aguma aho nyene mu ndimiro. Turafise umwohero rero ngaharya batakoze amazi agumamwo nk'uburuzuye amazi yabuze iyaja atagumyemo ngaho nyene ashushe umuceri uca wuma. Wowe
ubuyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kirundo busigura ko ako gakoko gatuzwa nuko abakorera muri uwo mwonga barimiye rimwe bose ibyo bigatuma kabura ibigunda n'ibishanga by'urudengeri kabandanya kurondokeramwo. Abarimyi basabwa kurimira ku gihe kimwe bakabandanya banakoresha n'umuti barangiwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi kurimira rimwe uwo mwonga mushasha bizotuma ugenda urakamuka buke buke ako gakoko nako kakazoca kagenda kazimangana buke buke. Ubwo buyobozi bumenyesha ko amazi yireka azohabwa inzira mu gice kigira kabiri cyo gutunganya uwo mwonga mumugambi vise patareb mukirundo mural ku Burundi Jambo Skonda Rurinze ijwi rya Amerika
Jambo Skonda Rurinze arakenuye mu Rwanda naye impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu kuva ku munsi wa Mungu ziriko ziriruka ubwicanyi bwabaye mu gisagara ca Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 hari muri 2015 ico gihe igisirikare cavuze ko cisha abantu hafi 90 gisigura ko barabagizi banabi bari bateye amakambi atatu ya gisirikare yamara abarotkotse ubwo bwicanyi bavuga ko hishwe urwaruka rurenga 200 abandi bakanyunuzwa bakaburirwa irengero ivyabo navyemeza ko abishwe basanzwe mu mazu no mu makartie babamwo I Bujumbura mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru atubandanirize ino nkuru ahereye kutwibutsa ivyabo matariki
Hari kwa gatanu ku mugoroba itariki 11 nabukeye kwa gatandatu itariki 12 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu mvura nyinshi rutavana ko mu gisagara cha Bujumbura aho humvikana inkoho nyinshi zahitanye n'abantu benshi ni gihe ntibagegwa ku barundi batari bake bamwe mbere bafatiye iminsi nk'iminsi mibi nk'uyu musore yahunze ahejeje kuroko ku bwicanyi bwabaye kuri iyo minsi
na matariki ya mbere ya mabi abera mabi igihugu cyacu no mose mubi kubera binyibutsa incuti n'abagenzi twakuranye twagendanye bakuye mu mazu baragandagura kandi barabanyuruza gushikana ino saha tutabonye ibiziga tutabonye naho barabahanze ni tariki na jewe nari maze iminsi ibiri ndiko ndahunga bari bansanze aho nari nsanzwe nkorera documentation yari yaje kumfata inyagiriza yuko no bankorana ngo nimigwigwana bahiga kunyica ariko imana irakenga Arika ho nari mfungiwe barisha abantu benshi abajene twa dufunganye mu nzu twarimwo turenga nka 10 jewe n'uwundi umwe nitwe twagize amahirwe yo kuba turi bazimo no munsi
umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe Colonel Gaspard Baratuza yatangaje ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bisha abantu 89 abarenga 40 barafatwa mpiri ibigwanisho bitari bike birafatwa Baratuza yemanze ko abo bari mu bagwanyi bari bataye amakambi ya gisirikare atatu ari mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'iyindi imwe iri mu ijenda yamara abatari bake bagwiriyemo abarokotse hamwe n'abanyagisagara cha Bujumbura bavuze ko hishwe abarenga 200 bagizwe n'ugwaruka abandi batamenyekanye gitegiri baburirwa irengero abandi barafungwa uyu musore ati nahaburiye inshuti nyinshi bamwe bakuwe mu mazu abandi basanzwe mu makaritie babamwo abandi nabo ku kazi amakaritie yabangamiwe cyane ni Musaga Nyakabiga Jabe na Cibitoke uwo musore yamirira kure imvo yatanzwe n'igisirikare ati nyabona bacu bazize ko biyamirije kirengo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ahari
hariho abantu twiganye aho twakuranye abo twaratugira na sporo beshi bishwe abandi nabo twumva ngo bafashwe ariho kugira ubutazi irengero ryabo hariho nabandi bafunzwe uyu munsi rero kabaye akajyo ko kuja hamwe turaba batapfuye turabe nabasigaye hamba twibuke abo bafunzwe dusaba mbere yuko aho bari borema turacariho abapfuye barapfuye
impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda cyane cyane mu gisagara cha Kigali na Nyamata zafashe iminsi itatu yo kwibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi Icyo gihe cyo kwibuka bagitanguriye ku rugendo hamwe n'inkino harimo urw'umupira w'amaguru kuva kuri uyu wa Mungu utwara komite y'impunzi Patrice Ntadohoka avuga ko ari gihe cyo kwibuka urwaruka rw'inzira karengane rwishwe bunyamaswa
ubwicanyi budasanzwe ntibusa nubwo bwabaye ku zindi tariki kuko hafuye urwaruka rwishi cyane mu makaritie menshi hari n'abatashoboye guhamba n'iteka ni benshi turi inshuti n'abagenzi abana iki bapfuye bwa mbere giturumuka kandi murazi kuba bakora amazu bamwe baryamye abandi bari mu bikorwa byabo bya minsi yose hari mu gaturuturu abandi bapfuye mu ijoro babicira imwe babicira mu karitsiye yose kandi babica baravye ko ari bakiri n'abato bakaraba nuko n'amakaritsiye babamwe murazi biko bagiye baratora amakaritsiye mwamwe
komite y'impunzi imenyesha ko bitebe bitebuke abakoze ubwo bwicanyi bazokubitwa intaye mu gahanga
Jeni baze ko bisa n'ivyatanguye kuko hariho abajejwe kubikurikirana izo dosiye amadosiye amwe barayajanyira he hasigaye ko imitahe isohoka kandi nibaze ko batokwijajara
ahamagarizo mpunzi kuja hamwe zigafatana mu nda no kwitegurira gutahuka ico bikoze Ntadohoka avuga ko uko gutahuka atari kwita bakamo ko mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adahengeshanya guhamagara impunzi gutaha kuko izo mpunzi zivuga ko abogenda muri ubwo buryo bohava bamererwa nabi
Jeni ako kamana ko ndumva kwa hugo akuma tu arungi kimitaha yu gufata wali muhungiru mba sugutaha uoshe sugutaha tuwe tukifuza kutukotaha niteka haranina wazozu wanda tuumva change akabimu umvisha ko gutaha mugihugu chabo viva bikenewe kandi atani atanya gufana nyagukira igihugu cacu mu Burundi abarundi bahunze bakashira ku ruhande bibi batandukanye kugira bumve yuko igikorwa nyamukuru cimirije ariko twotaha
igihe cy'icunamo no kwibuka bahitanywe n'ubwo bwicanyi bwabaye mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 kizosozegwa kuri uyu wa kabiri ahatekanijwe inkuka y'imisa yo gusabira abahasize ubuzima n'ababuriwe irengero cyeklabe ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Pia Claver Niyonkuru arakinuye murumvise rero yuko biza gusozegwa kuri uno munsi wa kabiri turaza kuraba uko biriko biragenda bikunze ejo mu kiganiro wanyu mu ntara tuzobabwire ivyavugiwe muri iyo misa mukanya duca tuja ku kiyago c'abanyedini
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adress ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
No musimuki ya gucha banyedini mugenzi wacu Diane ibujumbura hari aragaruka ku ruhara rw'imiryango ingo amadini n'amasengero mu kubumbatira ikibano ciza n'amahoro reka tumuhikaza atangura tubwira abatumire bari kumwe
Patri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije
Amahoro neza
Paul Ngarambe umwigisha mu makaminuza nibutse ko yakoze no mu gisata cishiramwe impuza makungu citaho inyigisho n'imico UNESCO namwebwe turabaramukije
ndabaramukije nanje
ego turi kumwe kandi na Imam Bukuru Eli Hafal umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam namwebwe turabaramukije
turabaramukije nanje nyakuru munyesha makuru
Ego ndaramukije namwebwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika tubibutsa ko tuza kuvuga ku bijanye n'uruhara rw'imiryango mu gukomeza umubano mu gihugu duhere kuri mwebwe Paul Ngarambe mbega imiryango irafise icishobora guterera mu gukomeza iyo mibano canke hari izindi nzego zikwiye gukomeza uwo mubano
imiryango irafise iciterera gose kandi kubwanje numva cyoze bwa mbere naho hariho izindi nzego izanago zikaba nk'ibijanye no kurera abana bakaja mu mashuri bakagera gute hariho hejuru inzego zo muri leta ariko bwa mbere na mbere imiryango kuko imiryango ababyeyi nibo bahereza ikintu abana babo bakiri bato kandi abana bakumviriza abana bakagira indero abana rero bagakura neza ico rero imiryango itanga ni ikintu gihambaye cyane gose numva ari cyo cyotangura
ego ico kintu ico imiryango ishobora gutanga mwebwe muri mu masengero no madini hari intererano yanyu kugira ngo bashobore kukironka Patri Pierre imiryango muyifasha gute
ego murakoze cyane twebwe duca tuduga mu ntango ya byose imana iremye umuntu yaremye umugabo n'umugore kirabaheza giribabwira iti gende mugwire murondoke umubano wa mbere imana yashimye ni umubano utangurana n'uwo mugabo n'umugore iyo rero uwo mugabo agiye kugira ubwo bugeni ari umuntu mwiza muzima kabugirana n'umwigema ari umuntu mwiza muzima umubano wabo uca ubu umubano urimo ibyo imana ishaka ibyo navyo n'urukundo na mahoro no mumvikano uwo mubano rero wa mbere ni uheze ugahura n'iyindi mibano ko abantu bagira ubugeni bagahava baja hamwe rero niwo bahava bagira igihugu bahava bagira na eklezia iyo rero muri ugo rugo muri uwo mubano ari byiza nibikurikira bica biba byiza
ego mubafasha gute
ingene twebwe tubafasha nko muri eklezia katolika turafasha abo bitegurira kugira ubugeni tukafasha umuntu kubanza kuzirikana umuhamagaro w'umuntu n'icyari cy'umuntu umuntu amaze kwitahura amakazirikana nibanga agomba kwinjiramo nichi jowangarizo musaba. Ivyo bamaze kubitahura tubategura baja kubaka, bamaze kubaka, turaheza rero tugace tubaherekeza, hari inyigisho zigenda zitangwa, ingene umugabo n'umugore bakirana mu budasa bwabo, bakirana mu bibatandukanya, n'ikibanza baca baha Imana, kugira umubano wabo urangwemo urukundo n'amahoro n'umumvikano n'ikigongwe n'ibindi byinshi.
Ego Imam mwebwe midini ya Islam namwe murafise uko mubafasha ko baba bafise n'imiryango aho gumengo myinshi mwebwe.
Ego me cyane. Burya nkuko padiri yabivuze ibintu byose bihera muku ukuntu amadini atunganiriza abo bantu baba bagiye kugushinga ingo zabo. Iyo rugo rwabo ba barutunganije neza byose bigenda neza uko twebwe dusanzwe tubatunganiriza nyene ntisimpaza nja kure ya padiri ni inyigisho tubanza kubaha imbere yuko bagira ubwo bugeni naho uwo bari umuryango wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu mbere ndetse n'uwa kane kuko zose ziguma zitwingo hanyuma tukacyo tukabereka ico Imana ibivuga ko n'iki Imana ibashaka ko akaba ari byo bazogendera mu rugo rwabo hanyuma iyo bamaze kubitahura rero naho duca tubabwira ati uburo murashobora kuza kwabirana mugende mu bigendere uwo mwumvikano wanyu nimwagufasha nimwagufata nka nkama ikaba inkingi itanyiganyizwa y'umurugo rwanyu na nkeka byose bizogenda neza ni gwa rukundo ni kwa kumvikana muri byose nkuko umufasoni arafise uburenganzira nawe bwo gutahura mu rugo nico kimwe kandi n'umugabo nawe kandi afise uburenganzira bwiwe bose bagategereza guhuriza hamwe ico Imana yabahaye hanyuma byose bigaca bigenda neza
birazwi yuko musanzwe mubanyigisha gihe bagomba batangure kubaka izabo bagomba babubaka izongo murabaherekeza kumenga ibintu bujya bujya gukomera ariko bama igihe mu rugo bamaze no kuronka n'abana
yo musanzwe tutabaherekeje ico Imana yadushinze twatoriko turagikora nabi kubera ntibisigura ko bahejeje kugira ubwo bugeni ko muca mwigira ku ruhande ati mwebwe turahejeje kubaramura nk'uko menga n'inzu bubatse ukacishi ucishiranga aho suko bigenda tubaherekeza mu nyigisho za misi yose tukabereka tuti ikintu ca mbere gikenewe mu rugo kubera burya nibiragoye cyane ngo abantu babane nk'abamarayika twese tuguma turabantu turabereka ati ikintu cya mbere gikenewe mu rugo ni kiyago ikiyago burya nibo mushinge w'ibintu byose byaba bifatiye ku ruhara rw'umwe wari we wese cyangwa ko bifatiye ku butunzi ibyo byose biza guca mu kiyago kugira bishobore kugenda neza icyo rero ni inyigisho za misi yose twamiza ko gushika aho Imana ishakiye ati mwe nimutandukane nayo ntitwovuga ko ari igikorwa dukora bataratangura kwabirana ahubwo twamiza kubaheje kwabirana ahubwo banashaka niho kiba ari igikorwa gikomeye burya ubugeni n'ishure profesere arabizi cyane gose ubugeni n'ishure kandi iyo dutangura kugira iki kubaha ama diplome impure ibyo twakwita impapuro z'umutsindo hanyuma bakagenda kwiga hanyuma kandi rero burya benshi byo bagoye iyo haba impapuro z'umutsindo bazironka ariko abanje kuza kuyiga kubera ntabwo boshoboye nico gituma mu kubigisha twamiza ko tiza impapuro z'umutsindo nyabona mwaronka muraraba muzigume muzifise muraba muzigume muzigendera muzikoresha igikorwa mwazironkeye
mugabo rero ha mu Burundi hariho ukuntu umwana atanguye gukura hariho ibintu imenga mu mico yacu abarundi tudakunda kuvuga cyane kandi mugabo kwisuzugura kumbure nuko duteye mu migenzo yacu muri kamere yacu y'abarundi ibyo rero birakenewe yuko hari ahantu bivugirwa nk'ibintu bijanye n'ingene umwigeme ariko arakura umuhungu ariko arakura ntakiri umwana ndise wa wundi ubwira umukankamira muraganira kuko nawe ariko arakura buhoro abarundi rero ibyo ntidukunda kubiganira gose ibyo rero nibyo bibuza kuja mu mashuri ubu rero turayafise mu mashuri rero bakamenya yuko kugira ngo bafashe ubwo gwaruka bakirwaruka bakira abana kumenya ibibarindiriye muri kazoza kuko nabo bazubaka imiryango cyane bazoza kwibera imana bazinjira mu madini nyine mugabo babisigurirwe neza bagire n'ico nyene babiterereye nka jewe nihaye kwa karorero jewe nk'ibyo ndiko ndavuga nabisiguriwe ngifise imyaka 10 nari nkiri umwana gose n'ugo twenga twaratwenga tuti iyo mvugo padere ariko akoresha siyo mugabo tukabona yuko imenga ibyo avuga n'ibyo mu nyuma byaradufashije cyane gose mugabo muri ikigereka mbe ndagumije ngaha kugira ngo tubanze tuganire n'abandi tuganire mugabo je byarafashije gose kuba nawe sico kiganire ibyo biganire nkiri umwana mutoya
ibiganire bijanye n'ingene umubiri wanyu ugenda uko uhinduka
umubiri kurakura ingene nanje nshobora kuzo kuzoja mu byo kurondoka ingene umukobwa yiyumva ingene je umuhungu niyumva ingene bigenda mu bubakanye ibyo twamye tuvuga ibyo gose umwana kabisigurirwa akiri umwana atari yumva mu bashu bwo kugira mwene ibyo agasigurirwa neza kandi agasigurirwa ibijanye n'idini ibijanye gusoneranira ibijanye kubaha imana babwirizwa y'imana akabisigurirwa kiri umwana mutoya ku rugero abagezeko
ego mbega imisanzwe ingorane hajya nyamukuru muzikunze kwibonekeza mu ngo mwebwe musigura ko zoba ziva kuki
babivuze aba imam na musaserdoti aho ziva no kutavugana mu muryango hagize akantu kingorane kandi kamakashitse nkuko imam yabivuze turi kuri igisi nitaraba marayika turi kuri yisi ntituri biti ntituri amabuye turabantu abantu rero haraho kaducamwo tukavuga ikintu kitabereye neza kumbure tukanatiri mu tundi muntu ibyo rero uwo twubakanye nuko bivugana gose tukabiha ikiyago kandi ntituvugire hejuru ngo tukavuga tuhanahana ijambo kugira ngo tujye twumvikana haraho byoshika twebwe turi babiri ntibidukundire tugasaba uwundi muntu akaza kudufasha kumbure imama akaza kudufasha kumbure pasitori akaza cyane musaza akaza bivana n'ibyo twebwe nyine twemera
nyine misi hariwe kugwanya amabekore gumukenyezi mu masengero ivyo muhora mubikorera ko mukabishira imbere ko biri mu bizana injyane muntu ze mungo
burya nk'abamenyesha mana turindiriye kwico kiringo kigera twosanga ivyo duhamagara gukora tutari ko turabikora neza cyane gose ibi ubwo tuvyamamwo tukagoma tubikinga kurushaho burya umukenyezi ni ishure ryiza cyane iyo ryafashwe neza niryo shure naho mu padiri yavuze ati
umukenyezi mugeranije n'ishure kurinde yiga iryo shure
mu kibano muri rusangi kubera iyo umukenyezi abaye mwiza cyane
uvuga abandi niwe bigirako
ego ni kibano kigenda neza mugabo umukenyezi kandi abaye mubi cyane gose ni kibano kigenda nabi twebwe rero nk'abaserukira abandi mu byo kumenyesha amategeko n'amabwirizwa y'Imana dufata ko umukenyezi ute ayo mabi yose yoza kumukinyiza canke se yoza kumufata nabi ayo se tuyitegerezwa kuyigeza inyuma tutarindiriye ica kiringo wabavuze ati shaba gisanzwe kihari mu gihugu canke wanashaka kwisi yose ngo cahari ngo kugwanya mabi yakorerwa abakenyezi ibyo nivyo umuntu wese ategereza ko kobera umukenyezi nta kiringo cyari cyo kumuco kumuhoca cyo guhonyanga amateko n'amategeko yiwe imana mushobora byose yaramuhaye uburenganzira ategereza kugira ko wanashaka jewe no kwifashisha Qur'ani nko muri Qur'ani canke gishoze intumwa y'Imana Imana yaratweretse neza ukuntu umufasoni ategerezwa gufatwa neza nizere ko no muri Bibiliya birimo canke wanashaka mu bindi bitabo vyeranda usanga birimo nta hantu na hamwe Imana yigeze yigisha tumukenyezi ni umufata uko nico gituma wanashaka uko kubaho ngira ngo ni vyiza cyane ko umuntu ico kiringo carabaye kugira abantu bazo baravyibuka mugabo cyashiriweho bajya abantu ngira ngo bafise agatima ko gufata umukenyezi nkuko menga co bari kidandazwa canke bakamufata nkuko menga ni gikoresho mugabo ku muntu yemera Imana utegeza kumenya yuko umukenyezi igihe cyose umwanya wose isaha yose utegeza kumufata nk'umwami kazi nawe urumunega wiwe ukaba umwami mwubwo bwa Imana yabahaye
deka tubashimire ku ntererano yanyu kumbure ngira ibijanye n'ingo n'imiryango tuzobigaruka ko ibiherenga ha byose Imam Bukuru Eli Hafan umwe mu batanga inyigisho mu idini rya Islam turabakenguruki
murakoze cyane nyakumenyesha makuru
ego namwebwe Patiri Piansengi yumva mujejwewe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyosezi ya Bujumbura namwe pita bakengurukiye
ego nanje ndabakengurukiye cyane
nibutse ko twari kumwe kandi n'umwigisha Paul Ngarambe yakoze mu gisata cishiramwe impuzamakuru makungu ego shita inyigisho ni micho na mwebge tulaba kengurukie kunhera na yangi
na jende wa kengurukie ndaba shimea kuchigani ilo mwate jaka nije kani kisofasha wenshi ndaba yizi
kuibute awariko wa tukumbiriza kumariko mumbiriza ichiku ja Amerika utukwariko tulabuga kuruhara agui migyango mkukomeza mubano mwiza mugihuku diane ndose na inda kilimesheje ndaba kengurukie
rekana twebwe Diane Ndonse tukengurukire twongere dukengurukire nabagenzi bawe batandukanye bagize ico batera muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikirie ku bwa Facile Gebehu yarafatikanije na Ingenieur Radius twemi na Jeudiane na Hazina ari kumwe namwe kuri micro tubifurize kubandanya muranirwa mu banyu no mu byanyu na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika tuzongera ejo nkaho twahereye ku mirongo itandukanye y'abashotwe canke naho kuri FM kwa twumva muri mu Rwanda bandanye kugira umunsi mwiza ni Radio Mukunda ijwi rya Amerika.